Hari ku munsi wa gatanu itariki 22 ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 inyuma y'umutaga aho byamenyekana ko Jean Bigirimana umumenyeshamakuru yakoreye ikinyamakuru iwacu yanyurujwe n'abantu bataramenyekana mu gihe yari mu kazi kiwe ka minsi yose kubera iterabwoba ryahavuye rigirirwa umuryango wiwe wahavuye ushima guhunga igihugu inyuma y'imyaka itatu ijwi ry'Amerika ryagendeye umukenyezi yasize n'abana baba mu gisagara cha Kigali mu karere ka Kicukiro mu nzu ibayabaye ntoya itagira uruzitiro Clotilde hagati y'andi mazu meza meza. Godebert Hakizimana abona ko imyaka itatu iheze ari myinshi.
Imyaka itatu ni myinshi mbanyana ni myinshi. Ubu turiko turamera nk'abantu biyakiriye. Icyizere cyaraheze kabisa, ubu nta cyizere tugifite ko umuntu yaba ahari. Iyi abana nyine bariko barabyakira ubu ngo kwaramera neza. Umwana muto yaratanguye kujya aguma bimbaza, ariko ubu nanjye kubera ntanguye kubyakira ndagerageza nkabimusigurira neza uko byagenze. Avuga ko abo barabizi ngo ni abapolisi, aravuga ko ari abapolisi, akavuga ati so none ko papa ko tutamuhambye ni kubera iki.
Uwo muryango uritegurira gukora imigigwa yo kuva ku rupfu, guca ku mazi no kuganduka kuri Jean Bigirimana. Uwo mukenyezi avuga ko byo bafasha kwibagira ivyabaye.
Nifuza gukora nka Revedode nyene kuganduka. Nashaka kubikora ariko uburyo se ndabona urumva ntiwapfa gukora ibyo ngibyo ko abana ngo ucubarekera aho ngaho batanyuye n'ifana cyangwa ngo barye ntibyakunda. Yagire kidufashije kuko n'abana baratahura ati burya kabo ndi papa ntagihari, ibyo twizera byose nubwo tutamushinguye ngo babibone baza barabitahura buke buke.
Uwo muryango ubayeho mu buzima butoroshe. Gode ati kuronka ico gufungura ni gihamana. Ababazwa nuko izina ry'umugabo wiwe ryamo mu kanwa k'amashirahamwe yigenga akomeye ku isi yaba ayabamenyeshamakuru canke yaharanira uburenganzira bwa muntu. Gode atera kamo ubishoboye kumuseruka ko
byo gufungura kubaho kwa buri munsi kwishura inzu aho nk'ubu nta nubwo ndaheranya amezi abiri y'inzu. Ewe Imana yonyine kabisa niyo nakambye. Nase kuwo naho nabwira umuntu usanga uramubwiye nk'ikintu arakwihoreye nk'uko amwandikira mesaje akayisoma kuri mu bibazo akihorera ntakwishura, ariko Imana urayibwira irakwishura. Cheka bizambaye urubwiye Imana.
Kugira ngo umuryango ushobore kumenyera byabanye ngombwa ko abahinga bize byo kuvura ibikomere byo mu mutwe psychotherapy babigiramwo uruhara. Yamara n'ubu ntibirahera kuko ushitse mu nzu babamwo uhasanga ibicapo umwana mukuru w'imyaka 11 yamanitse, harimwo ivyerekeye ingwano, abapolisi n'ibikoko gusa. Namubajije igituma
hinda bicapa ngiye nka bicapa to ibintu byo muri filime ibitente iwakubita bafite ibyuma kwakumva numva n'ibyo nshoboye canye umupolisi andi inzu andi modoka handi ni ikirobo. Nge mba numva ahubwo turi kumwe nkakuno nkankari gihe njya mubona umengo ari imbere yanjye. Ndasenga nkavuga ati Imana izamfashe nzabona umuntu wamugiriye nabi amuko bita nkamujyana ku nzego z'abapolisi.
Mutoyi wiwe w'imyaka 6 wewe nta kindi azi kuri se atari izina gusa
Imana ja. Imana ja.
Uwo muryango waritwaye mu butungane ariko nta byinshi uzi kuri iyo dosiye. N'ikinyamakuru iwacu Jean yakorera caritwaye yamara nta nyishu kirahabwa. Antoine Kaburahe atwara ico kinyamakuru yabwijwe rya Amerika ko kitazocika intege kuko nawe hoye imyaka 10 ukuri kuzoteba kukamenyekana.
Ikinyamakuru iwacu caritwaye mu nyuma yaho mugenzi wacu Jean Bigirimana azimiriye. Ni bimwe bita kwitwarira umuntu utazi contre X novuga rero yuko kuva kiya gihe azimiriye gushika no musi atanyishu y'ubutungane tuba tugera kuronga nta nkuru shashi hari mugabo ngira ngo ubutungane hazogira igihe bukore neza canke hagire abazi ivyerekeye izimagana giwe bavuge izo muri atsiko vyama bishika kenshi kumva zitandukanye hari gihe ukuri gutera kukaja habona. Nibaza rero ko tutihebura cyane turashaka no gusohoka inyuma y'imyaka 5-6 tumaze kwibona muri histoire yuko hari gihe abazi ibintu bavuga kubera imvo zitandukanye tubaza ko no kuri jabiga imana bishoboka
namuka Jean no kabibona
nao imyaka yose ari ku muntu akamenya ukuri akamenya uwagozi cyake binyeje
ishame moza makungu gitaho agateka akabamenyesha makuru reporter sans frontières niri haranira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ahamagarira Burundi gukora amatohoza kuri iyo dossier hameneza abandi benshi bishwe muri ubwo buryo muri RSF na Human Rights Watch babona ko ubwigenge bwitangaza makuru mu Burundi bugeze ahatemba bafatira ku ngingo ziheruka gufatwa zo kugara maradio mpoza makungu nk'ijwi rya Amerika na BBC ndetse na RFI hamene kinyamakuru iwacu bikaba bicugwa inyuma yo kugabishwa akatari gake imbere yo kuva mu rugo rw'umujyango usigwa na Jean Bigirimana umuhungu wiwe yadusezeye na karirimbo aheruka kwiga
muze mwigeneza bizabafasha he tuzaba badregite tuzaba bakonsiye tuzaba bafande tuzayobora
yongeye ko n'igihugu ciwe
Burundi bwacu Burundi uhire narayibagiwe ndo Murundi
Cyeklavenyo nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.